Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mu kumva twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika muri Uganda mu karere ka Kisoro naho nyine muratwumva tankomazi kuri FM 88 n'ibice 9 ya radio ijwi riyobora ikaze makuru kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diana nini nahazwe. Abarundi bahungiye mu kambi ya Rusenda iri muri Kongo basabwa kwirinda kwinjira mu mirwi itwaje ibirwanisho iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Ende abifata ingingo isaba ko barifije bose gushobora guterera mu gushobora kusuzuma neza abantu bafise ibyangombwa kugira ngo bashobore kuba mu nkambi.
Uyu ni Iranzi Ogivye n'umuyobozi aserukira impunzi z'abarundi mikambi ya Rusenda muraza kumumva muri ano makuru. Mu gihugu cy'u Burundi ingwara ya COVID-19 yongeye kugwira abarenga 200 ni bamaze kumenyekana ko banduye kuva ku wa mbere w'inondwe. Ilima ku murwa mukuru wa Peru hiriwe imyerekano y'abanyagihugu basaba President Dina kuva ku butegetsi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yumvikanisha ko imigambi ifitiye Afrika ataho ihuriye n'iyo Ubushinwa bufitiye uwo mugabane. Hiryo n'iryo yano makuru yose nce ku masonga ni mukanya isase muri hafi y'amaradiyo yanyu muhinga bw'ibyuma Nadia Tahana Engineer Justin bo turi kumwe. Nongere ndabahikaze ntuti bakunze ibijwi rya Amerika makuru twafitiye muri kano kanya reka tuhere ku mugabane wa Afrika duhereye muri Somalia aho intagondwa za Al-Shabaab muri ico gihugu zagaze igitero ku kigo ca gisirikare ni kigo leta yemeza ko yari yaratujijemo abo bihevyi. Mugenzi wacu ejo ni Mukankusi atubwira ibindi ku vya kino gitero.
Ministri w'itangazamakuru yavuze ko iki gitero cyaje gusubizwa inyuma nkuko umwofisiye kuri ico kigo giherereye muri Somalia rwagati mu mujyi wa Garkade abihamya. Yavuze ko abapfuye barimo wari wungirije komanda w'ikigo wari mu bahawe imyitozo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bahari. Icyo gitero kigaragaza uburyo Al-Shabaab yibasiye igisirikare cya Somalia na nyuma y'uko guverinoma yihimuye mu mwaka ushize igatera intambwe mu guhangana n'imitwe y'abarwanyi ikorana na Al-Qaeda. Abarwanyi ba Al-Shabaab bishije ku kigo cya gisirikare cya Garkade mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu baturitse amabombe yarateze mu modoka banarashisha imbunda zabo. Yavuzwe na Kapitene Isa Abdullahi. Icyo kigo kiyobowe na Danab n'itsinda ry'abakomando batojwe na Amerika bagize uruhare mu bitero byo kwihimura ku barwanyi. Minisitiri w'itangazamakuru yatangaje ko uretse Al-Shabaab yishe abasirikare barindwi, abasirikare ba guverinoma bishe 100 mu mutwe w'abarwanyi kandi ko bashwanyaguje amakamyo 3 arashishwa ibisasu. Umuturage w'Igarekade Abdullahi Nur yabwiye Reuters ko yumvise ibisasu bya rutura biturika ku kigo cya gisirikare byakurikiwe n'imirwano n'ibitero by'indege mu rukerera rwo kuri wa gatanu.
Nenebce ku masonga nkitangura Ubwongereza bwemeje kugira uruhara mu gufasha Ukraine gukwirikirana abayobozi b'u Rusiya mu mategeko kubera intambara ico gihugu casomborokeje muri Ukraine. Ibindi kuri no nkuru na Team Ishimwe.
Ibyo byatangajwe uyu munsi wa gatanu mu gihe inkunga amahanga yo gufasha Ukraine mu ntambara irwana mu Rusiya nayo ikomeje kwiyongera. Muri iyi minsi Ukraine ntiyahwemye kumvikana kenshi itakambira amahanga ngo ayifashe mu buryo bwose bw'iyi ntambara igiye kumara umwaka. Umunyamabanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubwongereza James Cleverly yavuze ko igitero Uburusiya bwagabye ku gihugu gituranye cya Ukraine mu kwezi kwa kabiri k'umwaka ushize ari ukurenga ku buryo bukabije ku mategeko mpuzamahanga. Ku bw'ibyo Ubwongereza bukaba bwaremeye ubutumire bwa Kiev bwo kwinjira mu itsinda ry'abafatanyabikorwa bashakira hamwe inzira zo kuryoza Uburusiya ibyo bwakoze biciye mu mategeko. Hari kandi urukiko rushya rwashyizweho rugomba gusuzuma ibintu byose byatuma Uburusiya buhanwa. Uru rukiko rushobora kuzakorera muri Ukraine ariko rugakoramo abashinjacyaha n'abacamanza mpuzamahanga ndetse n'inkunga ikava hanze ya Ukraine. Ubudage nabwo bwagaragaje ko bushyigikiye iki gitekerezo. Icyakora hashobora kugaragara inzitizi imbere y'uko uru rukiko rwashyirwaho zo kubanza gufata abayobozi b'Uburusiya bazaba barebwa n'iki kibazo.
Muri Peru naho ibihumbi vy'abantu bakoze imyerekano ku murwa mukuru Lima basaba ko President Dina Boluarte ava ku butegetsi. Tim Icuka Lima, kiriwe cifashe gute?
Ikintu cya mbere ubanza kubona mbere y'abigaragambya ni amagorofa agurumana n'ibimodoka by'abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro mu murwa mukuru Lima. Ababigaragambya n'uburakari bwinshi barasaba ko President Dina Boluarte ava ku butegetsi. Abenshi mu bigaragambya baturuka mu bice bitandukanye by'igihugu, cyane cyane igice cy'amajyepfo. Polisi yananiwe guhosha iyi myigaragambyo kuko bigaragara ko abaturage bariye karungu. Ahanini uburakari bw'abigaragambya bwatewe n'indi myigaragambyo yabaye mu kwezi gushize ndetse ikagwamo n'abantu ariko batatangajwe umubare. Iyi myigaragambyo yabereye mu mijyi ibiri iherereye mu majyepfo y'igihugu ariyo Ayacucho na Juliaca. Uretse kuba abigaragambya basaba iyigura rya perezida, baranifuza ko habaho izindi mpinduka zikomeye zirimo guhita hakorwa andi matora ndetse agashyirwaho n'itegeko nshinga rishya. Bigaragambyaga baririmba bagira bati Dina urumwicanye kandi abaturage ntitugukunze. Mu ijambo bigaragara ko ritari ryateguwe, perezida wa Peru Dina Boluarte yavuze ko abigaragambya bangije ibintu bazakurikiranwa n'amategeko.
Ijuri Amerika turacari makuru agezeho ijyanye no kwisi. Umushikiranganje jeje kigega ca leta muri leta z'ubumwe za Amerika ariwe Janet Yellen arabandanya urugendo rwe mu bihugu bitandukanye vya Afrika no musiriwe muri Senegal, aho yasiguye ko gahunda ya Amerika kuri Afrika ataho ihuriye na gato n'iby'Ubushinwa bwifuza gukora kuri uwo mugabane. Ibi none bisigura iki? Tim arabigarukako.
Muri uru ruzinduko arimo muri Senegal, Janet Yellen yavuze ibyo yumvikanisha ko Amerika yagombye kuba iri muri Afrika kandi Afrika nayo iri kumwe na Amerika. Yunzemo ati umuhati wacu ntabwo ushingiye mu gucuruza, ntabwo ari ukwerekana, ariko kandi nta nubwo ibyo dukora ari igihe gito. Madamu Yellen yari mu nama yabaye mu kwezi gushize hano muri Amerika, inama Perezida Biden yari yatumiyemo abayobozi bakuru bo ku mugabane wa Afrika. Ashingiye ku byavugiwe muri iyi nama, Minisitiri Yellen yagaragaje ingamba nshya Amerika ishaka ku mugabane wa Afurika zirimo kuvugurura umubano hagati ya Afurika na Amerika, hibandwa cyane ku byo imigabane yombi yakorera hamwe kuruta icyo umwe wakorera undi. Yanenze kandi Uburusiya kubera intambara bwagabye kuri Ukraine yatumye ubukungu bwa Afurika buhungabana mu bihugu bimwe ahandi bugasubira inyuma. Kuri iki kibazo cy'intambara yo muri Ukraine, Yellen yavuze ko ikintu kimwe cyiza cyakorwa mu gutuma ubukungu bw'isi bwongera gutera imbere ari ugushaka uburyo intambara yo muri Ukraine yahagarara. Ari muri Senegal, Janet Yellen yabonanye na Minisitiri w'Imari Mamadou Moustapha Ba na Perezida Macky Sall wa Senegal. Yellen yavuze kandi ko ibihugu byo muri Afurika bikwiye gukomeza gushaka uburyo bwo gukorera mu mucyo. Biteganijwe ko azava muri Senegal yerekeza muri Zambia kuri iki cyumweru, nyuma agakomereza muri Afurika y'Epfo.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda dushimira abagenzi bacu ku makuru agezeho hirya n'ino ku isi, baduteguriye bongera badushikiriza abakuru ku mugabane wa Afurika canke aha muri Amerika. Ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com. Tumira mate gato hama tuje mu karere k'ibiyaga bigari. Eka tuyahere mu Rwanda, urufu rw'umenyesha makuru Ntwali John Williams rubandanya kutavugwa ko rumwe. Bagenzi biwe bamenyesha makuru hamwe n'incuti zirimwo iziwe z'amaraso basaba ababijeje gutohoza neza icamwishe. Polisi y'u Rwanda yo yemeza ko yahitanywe n'isanganya gipikipiki, abandi suko babibona mu byumva mu nkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa yavuganye n'impande zitandukanye.
Urupfu rw'umunyamakuru Ntwali John Williams rwamenyekanye cyane ku mugoroba wo kuri uyu wa kane. Amakuru avuga ko uyu munyamakuru yaba yarapfuye azize impanuka saa 8:50 zo mu rukerera kuwa gatatu w'iki cyumweru. Tuganira n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda, senior superintendent Irene Irere, yaduhamirije iby'aya makuru.
Impanuka yabaye mu ijoro ryo ku wa kabiri bishyira ku wa gatatu saa 8:50 mu gitondo ubwo ahagana mu rukerera rwo ku wa gatatu. Imodoka rero yagonze moto niyo Ntwari yari ariho atwawe, zaragonganye hanyuma Ntwari yitaba Imana, wari utwaye moto umumotari akomeye. iperereza y'ubwo ryaratangiye nk'uko bisanzwe bigenda mu masida no mu muhanda ibyo iperereza bizageraho bizashyikirizwa ubushinjacyaha bigana mu rukiko nk'uko inzira y'ubutabera isanzwe ikoreshwa.
Uwamugonze ari he? Ikinyabiziga kiri he?
Ibinyabiziga ubundi byakoze impanuka bifungirwa Kacyiru, hanyuma uwamugonze kuri police station ya Kicukiro.
Bwana Emmanuel Masabo, mukuru wa Ntwari yabwiye Ijwi rya Amerika ko polisi ariyo yabahamagaye kuri uyu wa kane igamije kubereka umurambo ngo bemeze niba ari uwabo, kuko ngo polisi yari yabanje kuyoberwa Ntwari kubera ko nta cyangombwa yari afite kimuranga.
Polisi yabahamagaye ko matasaba agenda iramutwereka yavuga ati ni we n'uwanyu tukakonfirma ko ari uwacu, ubwo ntazi detaye batubwira ko ngo yagonzwe n'imodokari ari kuri moto ngo arapfa ntazi detaye baduhaye ntazi niko bashekeka.
Umugore wa Ntwari Ornella Isimbi yatubwiye ko baherukanaga mu masaha 9 ku gicamunsi cyo kuwa kabiri w'iki cyumweru, ariko ko bandikiranaga kuri telefone.
Mesaje nkeruka saa 2:28 z'ijoro. Ubwo ayo masaha yandi yakurikiyeho nayo nsi kuri telefone yari yabaye uretse kompozi.
Yari yakwandikiye akubwira ngo iki?
Ngo ari kuri moto. Umva yaroha hakiri kare. Aya masaha y'imanuka n'ibiki byose nabyo nsi sinzi igihe yayikoreye.
Ni ukuva akimara kohereza ubwo butumwa bugufi telefone ya kivaho
ntabwo nahise muhamagara ku kanya
yego
ngo numve kiriho, ariko nka nyuma y'iminota 10 narongeye ko namuhamagaraga nyuma y'iminota nka 10 cyangwa se 15 cyangwa se nyuma y'isaha gukira ageza ndashamo diferanse nini, ariko aho nongere guhamagara nasanze itagishoboka kuba yacamo.
Ijwi rya Amerika kandi yamenye ko mu ijoro ryo kuwa kabiri w'iki cyumweru mbere y'uko uyu munyamakuru apfa yari yabanje guhura n'umunyamakuru mugenzi we Bihibindi n'ubu Bihibindi avuga ko bahuriye ahantu mu mujyi wa Kigali I Nyamirambo hazwi nko kuri 40 ahagana saa moya n'igice z'ijoro. Bihibindi akavuga ko baganiriye ku bijyanye n'akazi k'itangazamakuru aho bari bicaye basangira icyayi, avuga ko batandukanye nka saa 2:00. Wamubona gute?
Ubona gafite amakenga avuga ati nta kintu rwose imiryango yose irafunze ati n'ubushobozi bwo kugenda bukendera ibintu byose ese ibintu byose birafunze birafunze kuri njye uburyo na telefone kuganira avuga ati reka mbanze ni switching off tuganire dutuje ntawamenye ibyo amatelefone ati nyine reka dukomeze turwanarwane n'ubuzima ntabwo nabonaga ko ari umuntu wahita agenda.
Kuri Bwana Gonzaga Umuganwa, umunyamakuru wigeze kubaho umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru mu Rwanda ARG, yakundaga gukoranira bya hafi na nyakwigendera, avuga ko urupfu rwe rusize icyuho gikomeye mu itangazamakuru mu Rwanda.
Oya kiyagahinda birababaje, ariko nuko byashyira nyine kubera ko nyuma y'ibyo yatwese kubera ko umuntu wari ufite uburambe maze akazi karakomeye bya hafi bishobora kuba abanyamakuru twamaze imyaka myinshi dukorana kandi yari azi umwuga yatunze na benshi kandi yari afite n'umwete wo kwisanzura bitagaragarira benshi.
Mu bandi bashegeshwe n'urupfu rw'uyu munyamakuru harimo umunyapolitiki Madame Victoire Ingabire Muhoza, umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi, avuga ko bari bafitanye gahunda y'ikiganiro ku wa gatatu, ariko ko yamwandikiraga agasanga Ntwari ntasoma ubutumwa. Yavuze ko yaje kubona ubwo butumwa bwasomwe ku wa kane w'iki cyumweru, ariko uwabusomye ntiyabusubiza, yatunguwe n'urupfu rwe akagira icyo asaba bo bireba.
Rwose ntabwo ndabyumva nyine noneho gusinzira kuva nijoro ubu sindasinzira ntabwo ndabyumva kuri njye nta munyamakuru ngo rusigaye muri uru Rwanda. Byaba byiza bihamenyekanye iby'urupfu rwe neza, kuko kuvuga ngo umuntu nka Ntwari abantu benshi bari bazi, abamotari iki akacwa n'impanuka hagashira iminsi ibiri abantu batarabimenya, ni kuko ibintu nk'ibi biri bikuri amarangamutima mu Banyarwanda bigira gute. Byaba byiza nk'abafite mu nshingano zabo bajya babisobanura bityo bagaca amazimwe.
Umunyamakuru Ntwari John Williams yari umuyobozi w'ikinyamakuru Ireme News.net icyarimwe n'umuyobozi wa Pax TV yakoreshaga cyane ku muyoboro wa YouTube. Yarazwi cyane mu gutinyuka inkuru zikomeye benshi mu banyamakuru batashoboraga kwisukira, benshi bazamwibukira mu nkuru zicukumbuye zirebana na politiki y'u Rwanda. haba ku mbuga nkoranyambaga inkuru ze zanengwaga cyane n'abari mu butegetsi rimwe na rimwe nawe ubwe bakamwibasira. Apfuye afite imyaka 43 y'amavuko, Ntwari asize umugore n'umwana umwe. Ahabagira usa ijwi ry'Amerika i Kigali.
Kombo taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Rwanda.
Kombo taxi nagakino mukurikirana nyese yose ku juri y'Amerika kwa gatandatu no kwa mungi gice saha 12 n'iminota 10 ku masaha yo kumugoroba. Turacari rero mu makuru agezeho mu karere k'Ibiyaga Bigari mu gihugu cy'u Burundi. Abantu barenga 200 ni bamaze kumenyekana ko banduye ikiza cha COVID na ya 19 mu kuva ku munsi wa mbere w'inondwi. Abagwayi benshi bari mu mashuri y'indaro mu ntara ya Bururi iri mu manuko bw'igihugu. Mugenzi wacu Eloge wirika neza yadukurikiraniye ino nkuru.
Ibitegerejwe rya Amerika rikesha ubushikanganje bw'amagara y'abantu mu Burundi zerekana ko hagati mu gisagara cya Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hari abarwayi batatu. Mu buraruko bwa Bujumbura habarizwa umwe, nayo mu manuko bw'ico gisagara hatowe umurwayi umwe cyo kimwe no ku bitaro byitiriwe abasirikare. Ni ku bantu 54 bapimwe muri komine Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke. Mu buraruko bushe uburengero bw'u Burundi abantu 22 basanganywe ubwandu bw'umugera wa coronavirus, kuri 55 bapimwe. Muri kominisare mu ntara ya Bujumbura mu burengero hamaze kuboneka abarwayi batatu ku bantu 19 bapimwe. Mu ntara ya Ngozi mu buraruko umuntu umwe niwe yasanganywe ubwandu bwa virusi ya COVID-19 kuri batatu bipimishije. Ni mu karere k'ubuvuzi ka Kiremba kamwe mu twabonetsemo abarwayi b'umurengera mu mwaka 2021 n'ihumbi 2022. Mu ntara ya Makamba mu manuko umuntu umwe yapimwe yasanganywe umugera wa COVID-19 n'uwo muri komine ya Nyanzarake. Amakuru ava muri izi ntara aremeza ibitigiri. Ibitigiri by'umurengera biboneka mu ntara ya Bururi mu manuko. Ni ku mashubure ya tatu afite uburaro ari mu makomine ya Rutovu, Bururi na Matana. Nk'uko ibiharurijwe rya Amerika rihabwa n'abajejwe indero wa Bururi bikemezwa n'abajejwe ubuvuzi rizerekana mu Rutovu kuri lise yaho hari abanyeshuri barwaye 72. Lise ya Rubanga muri komine Matana iharurwa ko 58. Mu gihe lise ya Bururi hatowe abanyeshuri 42 banduye COVID-19. Nibitigiri kugera kuri uyu wa gatanu ugenekerezo rya 20 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2023. Amakuru ava mu bajejwe indero mu ntara yemeza ko ibiharuro vya mbere vyatanguye kwibonekeza mu ntango z'indwi, inyuma yaho hari abanyeshuri batahukiye bavuye mu mahiganwa y'umupira w'amaboko handball mpuzamashuri ku murwa mukuru wa politike Gitega mu ndwi iheze. Twibaza ko abanyeshuri bahanahanye umugera wa COVID-19 mu gihe bari hamwe Gitega, kuko bahahuriye bavuye mu mihingo myinshi kandi bakaba bagumye begeranye umwanya munini mu mahiganwa. Niko bamwe mu barezi batashimye ku mwidondoro wabo umenyekana batubwiye. Mu mwanya wa mbere icabajejwe amagara y'abantu n'indero bihutiye kwabaye ugupima abanyeshuri mu Kivunga. Ariko bamenyesha ko bigoye gutuzikiza cha COVID-19 mu mashuri y'indaro. Abana barara ahantu hamwe atasaganirizo, bakongera bagasangira ubwiherero bwogero hamwe n'ikibanza bafunguriramwo. Nkuko amasoko yacu yabyemereje rya Amerika abajejwe indero naho bagerageje gushyiraho ingingo zo kwirinda icyo kiza, hari ubukene bw'ibikoresho nk'indobo, imiti yo koga mu ntoki n'ibindi. Rya Amerika ryagerageje kurondera ubushinga njibwa magara y'abantu mu Burundi kugira kugira ico bushikirije kuri ibitigiri bishasha byinshi vya COVID-19 byaturiye kwibonekeza. Ibiro byerwe kumenyesha makuru byatumenyesheje ko umushikanganje wa mbere ari wazogica ivuze ko nk'umukuru w'umurwi ujejwe kurwanya irandagata rya COVID-19 ku rwego rw'igihugu. Jardin de la Kobucha ari mu gikoranire cy'umugambwe uri ku butegetsi Sende DFDD cyatanguye kuri uyu wa kane ku murwa mukuru wa politiki ya Gitega ikazorangira kuri uyu wa gatandatu. Ariko mu mpera z'umwaka agira umwihwezo w'ingene kiza cya COVID-19 cyarwanijwe mu Burundi yari yavuze ko gisani cyaherengeteye. Yavuze ko iyo ngwara itakiri ikibazo, yongera ashimira ibimenyesha makuru byafashije kugira kugira abanyagihugu bamenye uko bitwara
nkengurukire cyane banyakuru bamenyesha makuru uruhara rwabo rwarabaye ubwo ikimazo gikomeye mu kwikingira iki kiza cha covid 19 ariko cyo bamenyesha nuko la situation no musi ya covid mu Burundi ni kiri kibazo ibiharuro biri hasi cyane
mbere yaci yashinga mu rwi wo kuzokwerekana uko covid 19 yarwanijwe n'uburyo bwakoreshejwe harimo imfashanyo mva makungu
uwo mugwi uzoburongowe na Colonel Nzisabira Claver icegera ciwe ni yakuba umuvugizi w'umukuru w'igihugu hanyuma gushikiriza rapport son excellence amenye n'iki gihugu no musi cyokora kuri iki kiza cha covid 19
imbere yo kwamushikiriza icyo cegeranyo president Evariste Ndayishimiye nawe nyene yarishimiye ukuntu igihugu ciwe cyarwanije covid 19 kwa 31 kwa 12 guheze mu kiganiro yahaye abanyagihugu n'amenyesha makuru yavuze ko incanjo nyinshi zihabwa abarundi arizo zatumye batandura cyane cyo kiza
kibazo by'amagara y'abantu byo tuma ku Burundi buri mu bihugu bya mbere bicandaga burya nico gituma ndare nibaza yuko nikiza corona kitadufashe cyane kuko abana b'u Burundi baracandagwa cyane ku buryo tubakingira
kuko umuntu wa mbere atowe mu mugera wa covid 19 mu Burundi mu kwa gatatu 2020 ibiharuro bitangwa na komite y'igihugu ijejwe kurwanya icyo kiza zerekana ko abantu 52 429 ari bo bawanduye 38 babahitana abagera ku 2384 baronkejwe incanco mu gihe abapimwe bangana hafi umuriyoni n'ibihumbi 900 kuva ku itariki ya gatanu ku kwezi kwa mbere Burundi bwakuyeho ibipimo bya covid 19 ku ngenzi zose zinjira mu gihugu zaba iziciye mu mazi ku butaka no mu kirere kikaba icyo gihugu cyonyine cyo mu muryango wa EAC cyari gisigaye kigisaba izo bipimo rero jya buri kaneza ijwi rya Amerika
Njuti mukurikira ibiganiro kuri radio z'i America mu biganiro byacu umuntu arese ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,600 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,633 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,503 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
muri no makuru turafitiye amakuru y'imikino na sport ariko imbere yaho reka tubanze tuje mu gisata c'impunzi aho abarundi bahungiye Mikambi ya Rusenda ari mu ntara ya Kivu y'Epfo basabwa kwirinda kwinjira mu mitwe yitwaje ibirwanisho ikora mu territoire ya Fizi iri mu burasirazuba bwa Republika Demokarasi ya Kongo impanuro baziherewe mu nama y'umutekano yahuje komisiyo y'igihugu ijeje impunzi n'abaserukira impunzi ino nama ivyayo twa twabitumye mugenzi wacu Vedaste Ngabo Iuvira
mu nkambi ya Rusenda umutekano muke warumaze iminsi wagaragara utegwa n'abantu bitwaje ibigwanisho binjiragamo bagafata abagore ku ngufu bagatema abantu ndetse bakanyaga impunzi amafaranga ubu uragenda ugabanuka inama y'umutekano yabaye yahuje abaserukira impunzi zo mu Rusenda hamwe n'amashyirahamwe arimo komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'igipolisi kuri Centre Jeune yari mu rwego rwo kwerekeza impunzi zo mu Rusenda ko umutekano wazo ucunzwe neza ikindi kibanzweho ni ugusaba izi impunzi kwirinda kuja mu mitwe yitwaje ibigwanisho y'abakongomani ikorera muri aka karere nk'uko bisobanurwa na Didier Numbi wa Numbi umuyobozi userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Iranzi Olivier n'umuyobozi userukira impunzi z'abarundi mu nkambi ya Rusenda avuga yuko mu rwego rwo gushakira umutekano bayituyemo inama yategetse yuko abantu bayibamo mu buryo butemewe n'amategeko bayikugwamo
Rusenda yabifata ingingo isaba ko barifije bose hore kwa chef de bloc aba chef de village aba chef de site abarongoye ibiro bikuru by'ikambi gushobora guterera mu gushobora kusuzuma neza abantu bafise ibyangombwa kugira ngo bashobore kuba mu nkambi bizwi aho tukavuga nk'abakongomani usanga baramaze kurongora mu makambi ugasafisa abana bangahe tukavuga bamwe muri abarundi bagenda bahunguka bakagaruka tukavuga n'abandi bataronka ibifomu bari kwaronira nyene baronka ibifomu mugabo ntabarenga dasogwa kwa munka
ku Rwanda kumwibuza userukira komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi mu Rusenda Abdidiyo Numbi wa Numbi avuga kandi yuko basabye impunzi kwirinda kwicara azandika amabaruwa y'ibinyoma asabisha ubuhungiro mu bindi bihugu zitwaza yuko zifite umutekano muke Bigirimana Vianney ni impunzi yo muri inkambi ya Rusenda agendana ubumuga agaragaza yuko nubwo inama y'umutekano yabaye hasi na leta ya Kongo byari bikwiriye gukora amatohoza yimbitse kubateza umutekano muke muri inkambi kugira ngo bashikirizwe ubutabera
ikintu kihari ubwiye nuko leta ya Kongo yatwakiriye nga mu nkambi ya Rusenda ne na hasere yasanzwe igira gute idufasa muri nkambi ya Rusenda boze hamwe kugira ngo barabe ikibazo twege impunzi dufise nga mu nkambi ya Rusenda bagikemure kuko twege duhura n'ibibazo bikomeye cyane bijanye n'umutekano nk'akarorero nk'uko mumaze kubibona aha muri nkambi ya Rusenda abantu benshi baramaze kubura imiryango yabo bamwe baramaze kwishwa nk'uko byabaye Katunguru ya gatatu bakica abantu umurefuge abandi bakagira gute bakagirwa violence
nungo biruko zimwe mu mvunzi zisangiye inama y'umutekano ari ingenzi kuko zari zirambiwe n'umutekano muke wategwaga n'abantu bitwaje ibigwanisho bafata abagore ku ngufu ndetse bakambura impunzi amafaranga
kuvuga umutekano wacu twaraduhagaze kabisa tugiye mu gitanda kuryama mbe twajya amatuzi ko tutari buramuke ku pende buko umutekano wari muke hari namwe na hamwe batomba amasaka tanga kuvuga
kubera ibibazo by'umutekano muke birangwa muri territoire ya Fizi mu cyumweru gishize societe civile muri Fizi yaresabye yase na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi guhagarika gahunda yo kwimura impunzi mu nkambi y'agateganyo ya Kavivira mu nkambi ya Mulongwe bitewe n'uko hari impunzi zigenda zigaragara mu bikorwa by'abitwaje ibigwanisho Bedasengabo ijwi rya Amerika Uvira
akazi kimuramaze kukamenyera ko kabamenyesha ko tugomba tubabwira makuru y'imikino na sport no musi rero muri kino gice cy'imikino na sport turibanda kuvya basketball mu gihugu cy'u Rwanda mu mpera zino ndwi hazoba championnat w'umukino w'intoki wa basketball ku nshuro ya mbere muri ico gihugu cy'u Rwanda huzobandanya rero mugenzi wacu Jean Claude Munyandi ndareka tumuhakanya bitugire kumurike
Mu mukino w'intoki wa basketball, championnat cy'icyo cya mbere mu Rwanda makipe y'abagabo yatangiye mu mpera z'icyumweru gishize irakomeza mu mpera z'icyingiki. Uyu munsi kwa gatanu hateganyijwe imikino ine. Muri aka kanya harimo gukinwa imikino ibiri yatangiye saa moya. Ikipe ya Espoir Basketball Club irimo gukina na UGB ku kibuga cya Secor i Masoro, naho ikipe ya Tigers Basketball Club ikaba irimo gukina na Shoot for Stars ku kibuga cya Kaminuza ya Kepler. Isaa tatu z'ijoro haratangira indi mikino ibiri. Ikipe ya Reg Basketball Club irahura na Kigali Titans kuri Kaminuza ya Kepler, naho IPRC Kigali ikaza gukina Orion Basketball Club kuri Stecol i Masoro. Ejo kwa gatandatu hazaba imikino itatu. IPRC Kigali izahura na Shoot for Stars ku kibuga cya Kaminuza ya Kepler guhera saa munani. Isaa kumi Patriot Basketball Club izakina na IPRC Musanze kuri Stecol i Masoro, hanyuma Tigers Basketball Club ikazahura na UGB kuri Kaminuza ya Kepler guhera saa kumi n'ebyiri. Ku cyumweru nabwo hazaba imikino itatu. Muri Kaminuza ya Kepler guhera saa munani, ikipe ya Patriot Basketball Club izahura na IPRC Huye. Kuri iyo saha ya saa munani kandi Espoir Basketball Club Club izakina na IPRC Musanze ku kibuga cya Secor i Masoro. Kuri iki kibuga cya Secor kandi Kigali Titans izahahurira na Orion Basketball Club mu mukino uzatangira saa kumi. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Claude Munyandinda urakoze tuzosubira kwa Mungu tubwira uko imikino itandukanye izoba iri kwiragenda mu kanya turanagahindukira ariko imbere ko tugahanaga ndende wibukije muri make ko mu gihugu cy'u Rwanda urupfu rw'umenyeshamakuru Ntwari John Williams rubandanya kutavugwa ko rumwe polisi y'u Rwanda yemeza ko yahitanywe n'isanganya y'ipikipiki ariko impande zitandukanye zirimo umuryango wiwe n'inshuti ziwe za hagufi ntizibibona uko harimo abasaba amatohoza kugira ngo bamenye icamuhitanye umushikiranganje ajeje ikigega cya leta naho aha muri Amerika Janet Yellen arabandanya urugendo rwiwe mu bihugu bitandukanye vya Afrika no musi muri Senegal yasiguye ko gahunda ya Amerika kuri Afrika ataho ihuriye n'ivyo Bushinwa bwipfuza gukora kuri uyo mugabane irima ku murwa mukuru wa Peru hiriwe imyerekano y'abanyagihugu basaba President Dina kuva